Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 30 y'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Batize amashuri menshi nibo bumva cyane ngoranizanye n'ibi by'umugera wa sida ko ikintu mubariye aracumba.
Uyo ni muganga Thierry Nahimana akurikirana abagendana umugera wa sida mu bitaro byitiriwe umwami wa Khaled byo mu Kamenge. Avuga ukuntu mu bagendana umugera wa sida hari abakurikiza impanuro za muganga hamwe n'abandi basa n'abadashaka kwemera canke kwimanga ko bagendana iyo mugera. Inkuru turajya koko mu kanya kari imbere. Ariko imbere ya Afrika tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederico. Tuyahere muri Kenya. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu cya Kenya, Raila Odinga, asaba ko hatunganywa ayandi matora y'umukuru w'igihugu mu minsi 90, yishimikiza ko igihugu kibangamiwe cyane n'imvururu zifatiye ku njyane za politike. Odinga yabishikirije kuri uyu w'Imana itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press. Haheze iminsi 3 yanse kwitaba amatora yo kuwa 4 yakurikiye ayo mu kwezi kwa 8. Ibyo yavuyemo byateshejwe agaciro na Sentare Ntayinyuzwa, yavuze ko yabayemo amahinyu. Odinga yavuze ko amatora yo kuwa 4 akwiye gufutwa kuko Perezida Kenyatta yatambye irorera atawo mu batavuga rumwe nawe bahiganywe. Odinga yagirije Leta Zumwe za Amerika hamwe n'abandi ba diplomate bo mu bihugu byo mu burengero bw'isi birimwo Uburayi ko bafashe minenerwe ayo matora mu kwemera ko yongera kuba ku munsi wa 4. Tukivuga ku matora kandi, umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Liberia watangaje kugiye gushinga urubanza rwo guhakana ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Inyuma yaho umunyapolitike yahiganywe ku giti cy'uwo mugambwe aronke ikibanza kigira kabiri. Uyo mugambwe Unity Party urega perezida w'igihugu cya Liberia wo muri iki gihe Ellen Johnson Sirleaf, asanzwe ari muri uyo mugambwe ko yagize uruhara mu biharuro byavuye muri ayo matora yabaye ku igenekerezo rya 10 ry'uku kwezi kw'icumi nyene. Ukaba umurega ko yagize inama n'abacamanza bajejwe ayo matora imbere y'ukwaba. Itangazo ryasohowe n'umugambwe uri ku butegetsi Unity Party hamwe n'iyindi migambwe ibiri kuwa mungu rivuga ko ayo matora yaranzwemwo amahinyu menshi hamwe n'ubusuma bw'amajwi. Iyo migambwe yavuze ko izojya mu matora y'inshuro igira kabiri atekanijwe ku ikenegerezo ry'indwi z'ukwezi kwa 11 kuza, yamara ngo irizeye ko Sentare izoba imaze guca urubanza. Muri Afrika kandi umukuru w'igihugu hamwe umukuru w'igipolisi murambarira hamwe n'umukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu gihugu cya Somalia barakuwe mu mabanga yabo inyuma yaho muhari ukora ibitero by'iterabwoba wa Al-Shabaab ukoreye igitero cihaye inkumbi ku hoteli ku murwa mukuru Mogadishu. Amakuru atangazwa n'abajejwe gucungera umutekano avuga ko abantu 126 basize ubuzima muri ico gitero cabereye ku hoteli yitwa Nasa Abroad 2 iri i Mogadishu, abandi bantu barenga 20 barakomereka. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru wa Somalia Abdirman Omar Osman yemeje ikurwa mu mabanga rya bategetsi babiri, avuga ko bari guhagarika iyo kamyo yaturikijemo igisasu mu gihe bari gukora neza ibikorwa by'iperereza bari bajejwe. Washington ndetse n'Abanyamerika barindiranye igishika kumenya umuntu wa mbere yagirwa n'icyaha cyo kuba yaragize uruhara mu gukorana n'u Burusiya mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2016. Amakuru yaciye ku bimenyeshamakuru vyaha muri Leta Zumwe za Amerika ku munsi wa 5 yavuze ko Sentare Nkuru y'igihugu yamaze kwemeza amazina amwe inyuma y'amatohoza arongowe n'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller. kuri wa mbere niho hitezwe kwamwe mu kubamwe mu kumwe mu bagirizwa atangazwa icese agacatabwa mu mvuto kuva kwa gatanu rero windwi gushika ubu ntawuzi uwo muntu wa mbere mu bari begereye Donald Trump mu bihe byo kwiyamamaza yagirizwa kuba yakoranye n'uBurusiya mu kwivanga mu matora uwariwe ariko iyi nyamakuru bivuga ko umushyikiriza manza adasanzwe Robert Mueller ariko aratohoza cyane cyane ku bantu babiri bakomeye bakoranye na Trump mu bihe byo kwiyamamaza uwa mbere ni Michael Flynn yahoze ari umuhanuzi wa Trump ku bijyanye n'umutekano mu gihugu uwo nawe yakuwe muri ayo mabanga atarakwiza ukwezi yagirizwa kubesha icegera cy'umukuru w'igihugu Mike Pence n'abandi bategetsi mu bibonano yoba yaragiranye na ambasaderi w'Uburusiya i Washington ubugira kabiri anuganugwa ni Paul Manafort yarashinzwe gutunganya ibikorwa byo kwiyamamaza kandi yari yegereye ubutegetsi bw'Uburusiya. Umuyobozi mukuru w'igisata cyawo nikigenzura ibirwanisho by'ubumara yatangaje kuri w'Imana ku igihugu cya Iran kiriko kirakurikiza neza amasezerano cyumvikanye ko n'ibihugu rutura ku isi ku birwanisho by'ubumara. Yukiya Amano yabivugiye i Tehran muri Iran mu kiganiro yahaye amesha makuru cyaciye kuri televiziyo ya leta ibyo abishikirije mu gihe leta z'umwe za Amerika iri mu mpari hamwe na Iran mu ngingo iheruka gufatwa na President Trump muri uku kwezi yo kutemera ayo masezerano Iran cyumvikanye ko n'ibihugu bitandatu rutura ku isi mu mwaka wa 2015.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Mu Burundi bamwe mu banyamafaranga abanyene cubahiro bamwe bamwe hamwe n'abavuga butumwa bagendana umugera wa sida birabatera isoni kuja gutora imiti ipfufahaza uyo mugera bahitamwo gutuma iyo miti abandi bantu kugira ngo ntibagaragare ko bari ku miti. N'inkuru y'umumesha makuru w'ijuru rya Amerika Fidele Nsabimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Abo bagendana umugera wa sida bari mu migwi y'abifise baracafise amasoni yo kwitura abaganga baje gukurikirana abagendana umugera wa sida mu bigo bibijejwe. Muganga Thierry Nahimana akurikirana abagendana umugera wa sida mu bitaro vyitiriwe Umwami Khaled mu Kamere mu gisagara ca Bujumbura.
Ego turabibona no babarira abantu novuga ko batize cyane abantu batize amashuri menshi nibo batworohera cyane boroha bumva cyane ingoranizanye n'ibivyumugira basida ko ikintu mubariye aracumva mbwa hari abantu n'ubu batemera yongwara bata umubariye kagwayi atavyakira ni naho acava baca binyegeza abanywe imiti mu kinyegero gasanga uwo muntu bira ntigera aza kwivuza kwa muganga kubera gutinya ko abandi bo bibona muganibaza ikintu nyamukuru no kwakira iyo ngwara ko cyane baravuga bati uza gukira ingwara rayirata.
Icyo kibazo no mu kigo cha NSS LBP Plus aho twagiye turaca baremeza ko abantu baciriritse ari waborohera kwakira muri ivyo bigo bavuga ko batitura ivyo bigo kenshi batuma abandi bantu bagaheza bakayibagurira mu gihe hari imiti itangwa ku buntu. Muri ivyo bigo nyene bavuga ko tabuhinga bwa none burashigwaho ngo kugira ngo umuntu ntatore imiti kabiri ari naco gituma bishoboka ko umuntu atora umuti kuri kino kigo akaja no gukinda gatora. Uko gutora imiti ku bigo vyinshi ni navyo bituma bagendana umugera wa sida bifise bashobora kugura imiti kuri abo bayitoye bisubiriza. Ingaruka zishobora kuba mbi kuri bene abo bantu bafata imiti mu misho nk'uko tubibwirwa na muganga Thierry Nahimana.
Nk'umuntu amaze kwiyakira biramworohera araba ari kumwe n'abandi agafata amazi akakinywera imbere y'abandi nk'uyonye biranamufasha niyo miti iragira icyo imufashije gusumba wa wundi atarabona neza atarimera ingwara yiwe.
Mbe mugira tubahirije amasaha kubera gutinya abantu bimufite ingarukiye ku magara ye.
Mu bisanzwe iyi miti abagwayi bafata irafise kuko ati ni rimwe ku munsi urumva ushaka kunywa unwa nka saa moya y'ijoro misanzwe teza kusubira saa moya y'ijoro mbwa se uvuga ngo niyo saa nyene bishitse iminota nka 30 nturenze amasaha 2 urashobora kunwa kone handi usivye urumva wa mugera ubuhaye umwanya ukugira ukomere kumva umuti wateza kuwuha ukawubura ico gihe ucu ugangura niko no bivuga umva uwo mugera ucuronka umwanya ukwikina amatavu mu mubiri wiwe cyo bituma bimutera ingorane.
Muganga Maria Noel ari hose mu mugambi wa leta jeje kugwanya ikiza sida mu Burundi avuga ko ivyegeranyo vyabo bafashanya muri ico gisata co kugwanya sida bibereka ko ico kibazo gihari akagira gatanga n'impanuro kuri uwo mugwe wafata imiti mu mpisho.
Ego ivyo birabitwereka cyane gose ni ku mpamvu zabo turabandanya tugira tubigisha ko bose botegezwa kuza kwipimisha ariko kuri bo ntibaza kwipimisha cyane cyane abantu bafise amahera bagashaka kwigurira imiti kugabo ntibaze kubigo bibijeje kugira ngo dushobore kubapima. Na twobahimiriza bose ko boja mu bigo bibijejwe kugira ngo bashobore gupimwa kugira ngo dushobore kubashira ku miti umugera wa sida urandugwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twasaba ko byumva ko umugera wa sida ni indwara nk'izindi kandi ashobora kugendana umugera wa sida uri kufata imiti muri ico gihe ntangorana uzobaho ubuzima bwawe bwose nk'uko abandi batagwaye.
Mu mugambi wa leta jeje kugwanya sida mu Burundi bavuga ko mu minsi ya kazoza agiye gutunganya uburyo bwa none ngo tuma atawutora umuti ku bigo bibiri. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu nyamanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD avuga ko bagiye gutangura kwigisha ku butungane bw'u Burundi bwikwiye. Evariste Ndayishimiye atangaje amakuru ari mu ntara ya Kirundo kuri munsi wa gatandatu heze aho yavuze ko bazokwigishwa ari abacimvira ku butungane bw'u Burundi bubarizwa muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha gusa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Darurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Abanywanyi b'umugambo uri ku butegetsi baturuka mu makomine yose y'intara ya Kirundo bahuriye ku mutumba wa Rugero ya mbere hafi y'igisagara cya Kirundo. Bashitse kuri uyu mutumba ugiye kubakwako ingoro y'uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo barangije urugendo rwararitswe n'ubushikiranganje by'intwaro yo hagati mu gihugu, urugendo rwo kwigina ugusokora Burundi ku Burundi muri sentare mpuza makungu mpanavyaha.
Sentare cimanza z'Abanyafurika gusa natabaye Turaguseze.
Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ntiyagaragaye muri urwo rugendo rwari rutumiyemo abarundi bose. Ahagiye kubakwa ingoro y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo, niho yabonaniye n'abanywanyi b'uwo mugambwe. Yashikirije ijambo rihamagarira abagumyabanga ba CNDD-FDD guteza imbere igihugu, ariko yanagarutse ku bijyanye n'uko u Burundi bwaraye busezeye Burundu sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibihugu vyarenganuye u Burundi kubera vyabonye ko bufise ubutungane bwuzuye.
Hari abantu bari bazi yuko ubucamanza bw'u Burundi ari sentare irirahe, batari bazi ko mu Burundi hari ubucamanza. Hanyuma ibihugu bitari bike birabibona bisanga mu Burundi ni igihugu kitunze, gifise ubucamanza, gifise ingabo zicunga umutekano, ata muntu yicira uwundi ubusa, uwishe umuntu wese ahanwe. Niho bagiye kubona bati bwa bundi Uburundi bariko baraburenganya. Mugabo hari habari bagize iyo sentare igikoresho. Ngo reka rero ngo twatebagaje ubutegetsi bikanka ngo tuzobafatirira he? Nimwazyumva bivuga. Ngo tuzoca tubajana mwira hizo hanze zo badufatira. Nkuko menga rahe niyo sentare y'Uburundi.
Kuboba bakibona ko ubutungane bw'u Burundi buri muri sentare impuza makungu, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi avuga ko bagiye gutangura kubigisha.
Hari nabandi bavuga ngo nzokuburanya ngo gushikira he? Uburewe na avugati, tuzo urana reta izo nunga niliza. Nimumenye ko leta y'u Burundi iringaha nk'umuzeyi idutunganiza nimuze musubire kuraba inze hariho abarundi rero batabizi byo tutangure kubibigisha bumve yuko u Burundi ari igihugu cyacu igihugu dutegereza twebwe nyene kubahana tukubahiriza n'igihugu cyacu twebwe abene igihugu tumenye rero igihugu icarije hariho abantu bari bazajya kudushaco batukomoka kubera iterabwoba mugabo naganda baremeshe Imana ntizoduhe
umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye amenyesha ko umunyamahanga azoza aje gufasha u Burundi azobanza kwemera guca mu nzira abarundi bamweretse mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio ya
Tumibutse njuti mwese kumuliko mwabanda nyakumviriza iradio ijwi rya Amerika isami na nyirayo Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda unaho ni mwanya w'ikiganiro cha sport mu Burundi no mu Rwanda reka dutangurire ku Burundi mugenzi wacu Evariste Nzikwanya atubwire amakuru ya sport avugwa muri iki gihe
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu yarigeze mu mpera z'indwi ku munsi w'icenda ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico kwa Gasore igihe c'isaha 8 kuri uyu wa gatandatu Leader Dike Burundi Sport for Africa watanye mu mitwe na Ngozi City ubwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi igihe c'isaha 8 Buja City wo mu gisagara ca Bujumbura wakiriye message Ngozi watsindiye muhira Bujumbura City igitsindo kimwe ku busa Muruigi Flambeau d'Oreste wo muri ntara wakiriye Flambeau du Centre w'Igitega ugo rukino warangiye kunzinzi ya Flambeau d'Oreste ya 2 ku busa bwa Flambeau du Centre Igitega musongati wari wakiriye Olympic Star wo mu ntara muyinga ugo rukino warangiye kunzinzi ya musongati y'ibitsindo bitatu kuri kimwe cha Olympic Star Murumonge kuri stade Byizigiro Vitano waruramutse wakira Lelier yose y'Bujumbura ugo rukino warangiye ku nzinzi ya Vitaro igitsindo kimwe ku busa bwa Lelier n'urukino rugize gatatu umugu Vitaro utsinze wikurikiranya ku nzinzi y'igitsindo kimwe ku busa uburongozi bw'umugwi gusanga uwo mugu ufite ingorane y'abasatirizi kuko byemezwa na Benjamin Bikorimana avuga ko hari kigiye gukogwa
muri Vitaro ingorane gushikino saha twovuga yuko dufise ni ingorane tsimbere iyo bita attaque no tubona neza yuko bataramenyerana ariko navyo nyene nibaza neza yuko abamenyereza nico gituma bahari nizere neza yuko navyo nyene bagiye kuraba kugira ngo yongorane bayiheze ico gituma twifuza yuko kumbure mu nkino zigiye gukwirikira kumbure bizoba byiyongereye
bega nta mugambi mu ofise muri phase retour yo kurondera abandi bakinyi basatirize bamenyera amahiganwa
murabona ko turacari mu ntango nizere neza yuko gushika mu kwezi kw'12 tuzoba twamaze kubona icokogwa mu ntumbero yo kugira ngo twitegurire bimwe bikomeye you know kwita retour nico gituma rero kumbure dusaba yuko kumbure abakunzi b'umugwe wa Vitaro ko bouba hafi kugira ngo morali garuke kandi ibintu bigume bigenda neza nivyo mu ncamake dushobora kuvuga ku mugwi w'umupira wa Vitaro
kuri uyu w'Imana kuri Stade Prince w'igwa Gasore habaye inkino zibiri gece se 8 Deta Star mu Gatumba watanye mu mitwe na Regions Athletic y'u Bujumbura ubwo rukino rwarangiye iyo mugwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi gece saha 10 Interstar watanye mu mitwe na Messager Bujumbura urukino nako nyene rwarangiye kunzinzi ya kime kukindi. Gushikobu, umugui walidi alidike Burundi, Sport for Africa ni uwa ambere, ufisa minota mirongi wili nabiri, ugakabiri haza mesaje nguzi, ufisa mirongi wili narimge, ugakatatu negle noir, ufisa mirongi wili, ugakane haza vitaro, na manata chumini ngui, ugakatanu ni Olympic star, ufisa chuminata datu, Lelier ni wakata natu ufise chuminata natu ugini guhaza Flambeau de l'Est nama natu chuminata natu njene ugumu nani ni Musongati nama natu chuminata tu ugini chenda ni Buja City nama natu chumi ugini chumi haza Atletico Olympique nama natu chenda ugini chumi narimge ni Ngozi City nama natu chenda njene ugini chumi nakabili ni Regeza Atleti nama natu chenda njene ugini chumi nakatatu ni Flambeau du Centre nama natu ndugui ugini chumi nakane ni Mesaje Bujumbura nama natu tandatu ugini chumi nakatanu ni Interstar nama tatanu ubwa 16 ari nabwo bwa nyuma Delta Star ufise amanota 2 Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya America.
Unahuri kadu kutwe mu Rwanda mugezi wacu ijwi rya America Jean-Claude Munyandinda atubwira makuru avugwa muri sport mu Rwanda muri iki gihe.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu kicyo cya mbere mu Rwanda ikomeje kugaragaramo gutungurana. Ikipe ya Kiyovu Sports nyuma yo kumara imyaka 12 itaratsinda APR FC muri shampiyona yarayigaranzuye mu mukino wabere kuri Stade de la Mitié ku mumena kwa gatanu cy'umweru gishize. Kiyovu Sports y'umutoza Kasa André yatsinze APR FC itozwa na Jimmy Mulisa igitego kimwe ku busa. Iki gitego cyatsinzwe na Francis Mustafa ukomoka mu Burundi. Iyi ntsinzi ya Kiyovu Sports yagaruriye icyizere abakunzi bayo badatinya kuvuga ko barimo guhatanira n'igikombe. Amakipe ya Lyon Sport na Mukura Victory Sport nayo yisubiyeho mu mpera z'icyumweru gishize nyuma yo gutakaza imikino yayo ku munsi wa gatatu. Ejo ndi kwa gatandatu Lyon Sport yatsinze Kirehe FC ibitego bitatu ku busa kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Mukura Victory Sport itsinda Amagaju FC igitego kimwe ku busa Nyamagabe. Ku manota 7:12 Lyon Sport na Mukura Victory Sport zagarutse mu makipe afite intego yo guhatanira igikombe cya shampiyona. Mu mukino wa cricket ejo bundi kwa gatandatu igahanga mu karere ka Kicukiro hatashywe ikibuga mpuzamahanga cyubatse ku butaka bungana igitari enye. Imirimo yo kubaka icyo kibuga ndetse n'izindi nyubako zishingiyeho yatwaye akayabo ka miliyari imwe y'amafaranga y'amanyarwanda yatanzwe n'abaterankunga banyuranye. Mu muhango wo gutaha iyi stade ya cricket igahanga umushyitsi mukuru yari perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa cricket mu Rwanda Edi Balaba avuga ko iyi stade izafasha abakinnyi b'abanyarwanda kwigaragaza.
Twari dusanganye ikibuga kitari kuri urwo rwego. Tugiye gutangira kwakira amakipe aturutse mu bindi bihugu n'ama club akomeye y'abaprofesionel azaza mu Rwanda gukina cricket. So bizaduha opportunity kuzamura umukino wacu. Abana bacu bazajya bakinana n'abantu bazi gukina ku rwego rwo hejuru nabo bazamukireho.
Umukino wo gusiganwa ku magare iminsi irarushaho kwicuma isatira itariki ya 12 Ugushyingo ubwo isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu turu ry'u Rwanda rizatangira. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi bwamaze gutangaza urutonde rw'abakinnyi 15 bagomba guseruka mu makipe atatu azabahagarariye u Rwanda muri turu ry'u Rwanda y'uyu mwaka ariyo Team Rwanda, ikipe ya Benediction ndetse n'iya Ami Sportif. Muri Team Rwanda dusangamo Jean Bosco Nsengimana, Jean-Claude Uwizeye, Patrick Byukusenge, Jean-Paul René ukini wabo na Didier Munyaneza. Ikipe ya Benediction igizwe na Alexis Nizeyimana, Eric Nduwayo, Jean Damascene Ruberwa, Gasore Hategeka na Bonaventure Uwizeyimana. Muri ya Mi Sportif harimo Jimmy Wingeneye, Samuel Hakiruwizeye, Janvier Rugamba, Jean-Claude Fitumukiza na Ephraim Tuyishimire. Amakipe azahatana muri Tour du Rwanda ya 2017 yose hamwe ni 17 akazaturuka hirya no hino ku isi. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza vyiyumviro bitandukanye kubezo bitari bike twumvirize ijambo ry'intagamarara ryereka imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amahame n'inzego z'ubutegetsi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo ya mbere y'itegeko nshinga isobanura ububasha bw'inteko ishinga amategeko Congress. Iyi nteko igizwe n'imitwe ibiri, umutwe w'abadepite na Sena. Ingingo ya mbere igena uburyo abadepite n'abasenateri batorwa n'ibyo abakandida bagomba kuba bujuje. Kandida depite agomba kuba afite imyaka byibura 25 y'amavuko, kuba amaranye ubwenegihugu imyaka 7 no kuba atuye muri leta yiyamamazamo. Kandida senateri we agomba kuba yujuje imyaka byibura 30 y'amavuko, kuba maranye ubwenegihugu imyaka 9, no kuba atuye muri leta yiyamamazamo. Igika cya 8 cy'ingingo ya mbere itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisobanura inshingano z'inteko ishinga amategeko. Congress igena imisoro n'amahoro, ishobora kuguza amafaranga igihugu gikoresha, niyo kandi yishyura n'imyenda y'igihugu. Congress ishinzwe kurengera abaturage no kwita ku mibereho myiza ya rubanda muri rusange. Congress igena imikorere y'ubucuruzi, ibigo by'ubucuruzi bihombye n'ifaranga ry'igihugu. Ishinzwe gutunganya imikorere n'imibereho y'ingabo z'igihugu, kurwanya abivumbagatanyije cyangwa se abivumbuye ku butegetsi, no kurwanya igihugu cyangwa se ikindi kintu cyari cyo cyose giteye igihugu. Congress ishinzwe ibirebana n'abimukira no gutanga ubwenegihugu, ubuziranenge bw'ibipimo by'uburemere n'uburebure, iposita y'igihugu, imihanda, no gutunganya icyemezo ku bahanga bagize icyo bavumbura. Mu rwego mpuzamahanga, Congress ifite ububasha bwo gutangiza intambara, gushyiraho amabwiriza agenga intambara no kurangiza intambara. Igika cya mbere cy'ingingo ya mbere y'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikubiyemo aho ububasha bwa Congress bugarukira. Naho interuro isoza iha Congress ububasha bwo gushyiraho andi mategeko yose agenga imikorere yayo iteganijwe mu itegeko nshinga. Alexander Hamilton wagize uruhare runini cyane mu mirimo yo kwandika no kwemeza itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaranditse ati, ntibikwiye kwibagirana ko iki gihugu kiyobowe na guverinoma ishoboye kizahora kigirirwa ishyari n'ibihugu by'Uburayi, kandi ko kizahora kigambanirwa n'ibindi bihugu by'ibihangange, ariko ko kitazigera gitakaza ubwigenge n'ubusugire bwacyo.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashyikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mina majina mapya, kila kona amenipa, wananitaki pusa, oh, paswa kichwa. Ora. Najua kupenda, na gama vumba, na kama nataka, they call me kiba rockstar, na malinga mapya, kila moja nampa, wananita misifa, oh, paswa kichwa, nina mandinga mapya, kila moja nampa, wananita misifa, oh, paswa kichwa.
Mwese mkundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu nyabwizuma, hamwe na Fatou Karara yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro Marikumu na Frederic Nkunikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.